Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa gatanu, itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017, muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu.
Imigambi yose izova mu buryo igihugu kizwa gifite. Iyo kabana y'ikabari ya mbere yinjiza amahera y'agaciro. Ayo mahera y'agaciro ni gituma tawuzo duhenda kuri iyo. Tuzomeya ko yinjiye, tuzobaza aho bebe burabyagenze gute.
Uyo ni Serge Ndayiragije, umushikiranganji w'u Burundi yajejwe intwaro ibereye, avuga kubijanye no kugwanya urudandazwa rw'ikawa rudaciye mu mategeko. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Twabateguriye kandi inkuru yerekeye umwimbu w'umuceri mu ntara ya Ruyigi. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro vyacu. Umushikiranganji w'intwaro ibereye Serge Ndayiragije asaba inzego z'igihugu kugira urunani kugira ikawa ntisohoke mu kinyegero. Umushikiranganji amenyesha ko ikawa ikiri ku isonga mu bidandazwa byinjiriza u Burundi amafaranga y'agaciro. Yabivugiye mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa kane, aho yari yakoranije inzego zitandukanye mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Nyongabo. Murantunga ni mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu kwezi kuri mbere abarimyi b'ikawa baratangura kwamura. Ikawa y'u Burundi ni kimwe mu byo u Burundi bushora hanze bugashobora kuronka ifaranga ry'agaciro. Aho yari mu Kayanza kuri uwa kane, umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye mu biro by'umukuru w'igihugu Serge Ndayiragije yaragarutse cyane ku nyunyezi buvugwa mu gisata cy'ikawa. Umushikiranganji Serge Ndayiragije amenyesha ko atakwanjanjwa ku ikawa, ikidandazwa cya mbere cinjiriza u Burundi ifaranga ry'agaciro. Uwo mushikiranganji yari yakoranije inzego zitandukanye z'igihugu n'abaserukira ubushikiranganji butandukanye. Intumbero kwari ukurabira hamwe uko intwaro ibereye yotsimbatazwa.
Ikawa ntihage n'ikiro kimwe gisokabera mu Rwanda, kuko ndabwije ukuri muriko mwiyaka ubwigenge. Ikawa ushitse yatewe abantu canke izokorota bashazandika ko Rwanda imigambi yose izova mu buryo igihugu kizwa gifite. Iyo kabana y'ikabari ya mbere yinjiza amahera y'agaciro. Ayo mahera y'agaciro ni gituma tawuzo duhenda kuri iyo. Tuzomeya ko yinjiye, tuzobaza aho bebe burabyagenze gute.
Ibinyogoto Anselme icegera c'uburongoye urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi Senake muri Mawisangi avuga ko ikawa inyuruzwa mu buryo bwinshi.
Ni ukuvuga ikawa y'igihugu yibwa mu mice kune. Hariho abantu bibikawa bakayibira mu gihugu ikaguma mu gihugu. Hari abantu bibikawa ijabutse muri fraude igiye ku mitwe n'amakinga kugera ku mipaka ikajabuka iciye mu mazi. Hari ikawa yibwa n'amamodoka mu badandaza ica ku mipaka y'igihugu mu ijoro. Hariho n'ikawa yibwa abo ntazi baba multinationale bariya leta yahaye amatonorero bagura ikawa serize ku mitumba bakagira amatonorero bakongera bakagira amakonorero akaba n'aba exportateur.
Si ku busa intara ya Kayanza yatewe ngo iberemwo iyo nama. Umushikiranganji Serge Ndayiragije amyesha ko iyo ntara ari katamanikigwa mu bucuruzi bwa magendu.
Tuzi guhengera ngaha fraude abu Kayanza mega yo hamibe ifraude en general na commission en general mu cyacane igituma naje muri uku kwezi ndakizi ikwera ikawa ubu nibituma hajya aba sahuzi bobo ubu baranyagara ngaha ahanje gusa nk'uzibiza.
Mustanteri wa komine Kabarore iri mu ntara ya Kayanza avuga ko umupaka uvugwamo ubunyonyezi witirirwa komine arongoye kandi wegamiye intara ya Ngozi. Nta matati ari hagati intara ya Ngozi na Kayanza, ariko mustanteri wa komine Kabarore arakomoza uwo mupaka.
Hanyuma kuri ibintu byaje na fraude irakora mushikiranganji ibintu byose bibereye ku mupaka kuri Kanyaruho bose bazi yuko biba bibereye mu Kayanza. Umva ni radiyo ivuze ngo kuri Kanyaruho ngo mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore. Ariko rero Kanyaruho nyine Kabarore ni komine Busigo mu ntara ya Ngozi. Ubwo ibintu byose bibereye kuri Nyamupaka Obeye irije ikahashika ngo tuvuge Kabarore, abaje bose bashitse bavuga ngo bavuge Kabarore.
Waserukiye igisata cha leta kijejwe gukurikirana no gutunganya igisata cy'ikawa Afrifik avuga ko ingingo zose zafashwe kugira amafaranga y'agaciro ava mu ikawa yose ntazimire
byaduhuburenganzira umu exportateur go kubandanya atandatse ikawa yiwe hanze ategerezwa kuzana urupapuro rwemeza yuko yagarukanye amafaranga y'agaciro yuko ayo madevize by'ukuri yagarutse mu gihugu kuko twari twarabonye ko hari abatanditse kawa kumbure amahera muga ntagaruke mu buryo bwemewe n'amategeko.
Ikawa niyo ivugwa cyane ariko n'amabuye y'agaciro ntiyibagirwa. Ni mu gihe mu mezi abiri aheze hafashwe ubutare bushotse mu kinyegero mu gihugu cy'u Rwanda bwafatiwe ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda mu ntara za Kayanza na Kirundo. Abo babufatanye bakiriwe imanza zikibiriraho mu masentare makuru y'igihugu muri izo ntara mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Jean Bosco Ndarurinze. Andi naho abarimyi b'igitegwa cy'umuceri n'uburo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko umwimbu uzohava ugenda nabi kuko bavuga ko naho imvura irikiragwa ibyo bitegwa bisaba imvura nyinshi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Komine Nyabitsinda ni imwe mu makomine ndwi agize intara ya Ruyigi iri mu ntara kama ya Kumoso. Iyo komine irangwamo abarimyi benshi b'igitegwa cy'umuceri hamwe n'igitegwa cy'uburo. Imiceri ikunda kurima mu myongo itandukanye igize iyo komine, naho uburo nabwo burimwa ku misozi. Reveriano Niyongere ni umwe mu barimyi b'umuceri muri komine ya Nyabitsinda. Twamusanze mu mwonga wo ku mutumba Nyaruganda ariko arabadika umuceri. Naho imvura isa niyatasuye, umurimyi Reveriano Niyongere ntiyishimiye uko irikiragwa.
Turatera mu myonga naho nyine irikiruma kubera tamvura
yirikiragwa. Nikwiye
oya nikwiye mu bisanzwe ngitego cy'umuceri cyanke uburo bigomba imvura nyinshi.
Icyo kibazo cy'imvura mu myonga y'imiceri kiraya gicinga abajeje intwaro mu ntara ya Ruyigi nk'uko tubibwirwa na Budara Hassan buramatari w'intara ya Ruyigi.
Turiko turahimiriza abenegihugu kugira ngo amazi dufise dushobore kuyakoresha mu kuvomera. Turiko turarondera uburyo no guhimiriza tuciye mu bagira neza mu mashirahamwe akorera mu ntara ya Ruyigi kugira ngo dushobore kurondera uburyo bwo kuvomera imiceri yo mu mwonga cyangwa nawo turondere ya mapoma duza amazi kugira ngo dushobore gufasha abenegihugu kugira tushobore kuronka umwimbu ukwiye atangorane dufise. Baratwemereye mugabo bariko bararaba mu nteguro bafise kubushora kudufasha muri bikogwa bimwe bimwe kugira ngo dushobore kugira bimwe bita uburorero ku mitumba bubaduhaye imbuto gusa. Tuko turabatwemereye imbuto kugira ngo umutumba wose dushobore kugira ibitegwa mbumba rugo bimwe byo kugwanya inzara bita le culture marchere kugira ngo dushobore kugwanya inzara mu ntara yacu ya Ruyigi.
Festus Niyabose umuyobozi w'urimi n'ubworozi mu ntara ya Ruyigi aremeza ko ibyo bitegwa by'umuceri n'uburo bisaba amazi menshi.
Ku gitegwa cy'umuceri niyaza yuko amazi akwiye ahubwo gusa nizo tuko twakora turiko n'abajejwe intwaro ni uko duhimiriza abarimyi umuceri yuko bakurikiza impano tubaha yo guhanahana amazi neza bakayagomera bikenewe hanyuma bakayahanahana ntaco tumareyo batokwimbura. Gusa ingorane ni uko muri bo umwe wese ashaka kwikwegera ko aronka amazi hafi ugasanga aciye abintambamye ku bandi. Mugabo niyaze yuko nibamara gutahuriza n'abantu twagirisha bose akabyumva ntaco buza yuko abantu bashaka kuronka amazi uko bayashaka.
Abo barimyi bo muri komine ya Nyabitsinda bavuga ko umuceri ari igitegwa cijukiwe cyane kandi gihurumbirwa na benshi. Mu Ruyigi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel d'Antoine. Ubonaho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro buri wa gatanu cyitwa Muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Uheruka muri Muri Kirukuri.
Cha, na ujio hila mashuhuwe. Jema vasanga ni kwenda Samara.
Samara gusa.
Usha kumbwa yu kumafoza kilumi tuareti.
Nolo wa nguzi jema kechu. Pakenda wa kigana nimi puta.
Giti.
Usha kiri kari isu ganya.
zinenje kuri abamuga
ureka ureke rukuri
giti
sabge
sha
mushwa
giye kana ubuye zwari kuma ha
na ubonye
oh ya
na uri yo
nuri mujyango ntubona nako kugurubi
none ko bera krokenye yo
anaje gutuna birimwo aje ndi kukazi asha vuge rimwe ndamubona
zaravuye bigenda gute
Umvise umvise mwese hasi mwese hasi ntarimo vaga amafoto ntamutoye Dayere banze muzana amatelefone yanyu mwese muzana amatelefone na wewe guma honyene
none ga chef
dis chef nayo tuko ya club jamwa haja hasi nyarutse nyarutse
umugabo araho nawe nafite
horoshe police
we chef
mwe batatu ronde ama toilette namwe hala mu gikoni abasigaye super hose hose execution unyane
apo sort
numugabo giti mu mucunge irasi spe
inde
wewe
jewe
wewe nyene icyagwa
aho gura mpa mushitanye mafoza uramu
utiki utiki
yego
ugo bagira musaza
eh
giti je twakorana
eh mwamuririye misiyo bashaho ngo muze kumunyururiza inamugisagara eh
bega igihe bashya kwagiye kwihagarika Wewe kwa kumega.
Eh.
Naje umubona. Nitwari kuma.
Ni wabije kumucungera umutekano.
Umvise nakubwire, umvise.
Yari suta protection.
Oya, simushikaho.
Eh?
Ntabyumbwira.
Eh.
Ubunyane, ubunyane.
Ntabyumbwira, ntabyumbwira.
Ndabona ngaha.
Afande. Akagira icaba. Umenye ko uri gatse kawe.
Giti.
Kugatswe kawe.
Eh.
Uramwaza
nyagaza ku mujurutse.
Uramumpa.
Eh. Chef Amrondezi twamubutse. Kamuru
kamubutse mwonde hose bana mura baneza rabaneza rabaneza izajo dose nyanyitse ari nga hanyene aha
ariko hari akajyango twasanze kuguri hari inyuma
eh
hari akajyango twasanze kuguri hari inyuma
sha yagi
rashika kabari ho yoba yaciye
naho nyene yaciye
ivyo mugira byose ivyo mugira byose mu murandira mutamubura mu murandira mutamubura
rasambema rasambema mwese police uri akamyenete mwese ivyo byose nashika ku
mwese aha
arafatwa
Convoy, mereza kugasa koshi kanjisha. Oya, apana ku. Kaja kanwa.
Reka shana di, reka. Vandu ndabasa gasa koshi na burato.
Yo, mana funde. Waje kunegera.
Chubona ntaje gutegera umusheri wanje. Yambi.
Yo, yambisha. Urangira gasurprise kwe.
Kari bibuko.
Ego vyo.
Zana shayo sakoshi. Enda kutwatse.
Ashe hakir.
Okay.
Ano kwiremere.
Oh ya ibyo ndibisaza.
Byarimo byose. Ashe yaroma kado y'abageni.
Ahubwo nyine mbwira. Mariya je yatire na Marize yagenze gute. Ariko ngira barajyohewe yewe.
Ni byari bintu. Ukuno byari biryoshe. Nushora ko vyibaza. Urumva nyene. Oya. Simbona ningene na ubikubwira.
Nari hombeye mu ntako.
Cyane warahombye gose.
Ubuhongero ni bubisha. Ndakubwira. Reka ahubwo najya twicare hajya impande ya station. Iyo ntera inkuru zirusange.
Oya, shiri. Ya. Tuganirire muri induru yo kuri parking. Nukwira buriko burirasha. Merekeza tujane muhira.
Oya, oya. Oya, ibyo ntibirimo.
Sa? Bae nashangira ntiwarunkumbuye.
Oya, si ibyo sheri wanje.
None ni ibiki? Merezo sakoshi yanje nijyana mama wanje narimbuza bamperekeze
umbe bashanati ufite ndakubwire basi
umbwire ibiki
umba ninya kuza muri cyaka kati wanyu wangu
uti
yikupre
oya reka sha kurondera ivyitwaza
sije bune kuri nati
nibiki
ufite ndakubwire igihe wari wagiye harabaye ibintu ngwaki buko biteye ubwoba bacyo
ibiki
ahubwo nawe ari kuburi ku mihari ya
nguma hari
umanyiro wose ibara dashobora kugwa yego
ivyo kurambara ni biki
hewe vuka bukebuke ni bavi batikumva
ane yanjye
twarabutse umwana mu kambi
yarafuye
kanuze bere
kyo yagenze gute kanuze
yapote yutura mu burapi afyo ngo nabanyabuko bamunyuruce
sa
turakera mikwe
oya oya oya
ngwaru mwe mugira ibitero kubanyarusangi twese batwomure yumva nubira ngire utaye muhira
oya neza gutamuhira
oya naje ndagusabye umupiritse bajya abanyamugo mubana ukabaca mu ntura none nkubuga shana hadiya wokingorane mubona no bambaye ubanje
nangorane shaka
ngo tujane mu kambi tuzotume tukwa hamwe
oya
puje mu bajya ndagusabye
ariko gafunde ubwo urabona aho ugeze
oya
abanyabugo jewe ndababaye mu gihe kitari gito kandi nta wigeza ndaba nabi
nade
nibiki
ehe ujya mukambi na kumatura aba
ibuyo oya
ngo sha
Nana came and pick him. Umve ndahubwire phone. Ndabitahura ko ibyo uwo mwana bihagaritse umutima kandi birumvikana ko mutobora ubwoba. Ngabo namwe nimuce mugira ko ubwo babugize ngo mutangure kwikeka abanyabugo.
Ndagasharika.
Mbeho nyine nk'ubu. Nige iki kibemeza ko nyamwana arabanyabugo bamunyuruje.
Nta bantu nyine bamunyuruje.
Wewe nyene warambwiye ko hajya mu ikambi abana baguma biyerereza. Mbe yoba yarayerereye akazimira naho.
Oyurumba
mwanagerageje kumuronderaho
oya
oya urumva rero ni mwanagerageje kumurondera mugaca mutanga mugatangura kwakiriza abanyabugo
hadi
karibu yambi munamu karibusha
ndakubaze wari wankumbuye
cyane Ingu jajanyi sheshe.
Javre.
Ula za wa giri kuiso kuziga nga jenye nevremu.
Ndashitirero shirirongo. Sivji.
Negosha. Sonero nda kwa kireshe.
Merci, bebe. Munga wale kamanze kubiroka. Sivji.
Ego sheri. Hewe. Kwa sume na kaguruchi irako.
Oya, ikapeo.
Hunga nebingano.
Urumu vanagize justa gastoke kindu imu. Ula za kufu kamwe mjwe wadu tuke kuruja vitara ahera.
Justo.
Shu. Alisa vuenga?
Kwe, mbezi tomati ndazi shira hii.
Shira wa muli friko. Nonega shere. Ninde ya gizisuku.
Fena ni mfasoni. Nijewu?
Aya, aya, urambesh.
Aha.
Na friko na kabati, nindewu. Josi ni wabi hanakui. Oya shere.
Nani sibi sanzu?
Ulisi?
Nungu kuropa na akorofti.
Wow. Oh, je t'aime bien, chérie. T'es un ange. T'es vraiment exceptionnel. Je crois que tu
vas. Ingra kabizule.
Ah, kabizugo.
Eh, gouffre. Pebashi wo mushitsi kumenga je yuta cyane.
Ahuko ni hatari. Waduciramo nabo.
Urumva frem.
Ariko no indiye wewe.
Ni uya frem. Eshe.
Sa?
Ihinge ndawe mu ndaje shaka.
Sawa. Fe vite.
Hari. Musha come not win. Chamu, you might get to done.
Oh,
yeah, no, 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 no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
Mukabo, 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 Nibiki bevunde unyene nibiki eh jewe nkubo hehe ngura na turimo ntazubona eh
oya jewe mvi hariya kuri parking nari nagiye gutegera nadi
eh gutegera wowe ko meneza kana ningaho
eh mbe none mbere kumenga ugomba gusambisha
nyene
wewe nibiki nani ndigeze kugusa burusha
uziga funde
oya kwere
aha
Oya,
ukona kubona
ereka ninyegeje shahi nyuma yike kimodoka chahetse
basha nawe mukwika mu furu wa mbere
yo ai me boy andi irangesetse
eh
nade kakit chabe kenda kuti
wewe nokira ubwo byose narabipanze
eh kuti
akira amafaranga
mbeka shanda yabona ko ari mu mwiza
Nibeho pichina mirongi tano.
Eh.
Uyabike neza ntuyate.
Oya reka ndayakubeke muri chaki utura cyo munsi. Yo. Umbekete.
Biki.
Nakino kinyakaje.
Oya ngira n'umuserebanye. Umvereza rero.
Umutima warumvuye.
Umvereza amafumba
rero.
Umupakuri yajya hakurya.
Eh.
Ucucabuka.
Ubonye muri iri joro.
Eh. Ubonye se. Kane no tene mu nzira ikipolisi kiriko kiguhinga mu rushinge
barahumbwa basetse nijewe barambari kwa jema foza
ewe ujya mahugu yatagira n'ingoka uyugurire kajya kajyango bagufatira mu kabare
bamfatirayo
wapfuye ukuri ikirenge tutajamagara abandi bapolisi njabona barasesetse
ereka bwa bundi bahatswe kunduma
reka reka
None, ntamu kumare mutsi nanye.
Be kufisi noti, ninde mutomenyana.
Nyesho.
Ndamukubisi noti bihumbi mirongo, mirongo ibi, mirongo ibiri. Ndamupanga neza caremera.
Ariko rero kagite. Naho ngiye, sinekanye.
Kubiriki.
Oya. Nibafa babimenya ko ari wanorokesheje.
Tuwa sofa mamenye. Oya, hosi na atziviye.
Ndakwemera gite.
Uyu anerefona ni hindi. Halo?
Taba buke.
Ui. Hii, mzifta maigari.
Nibiki.
Ya mhai.
Nibiki gite.
Ya.
Gite nibiki gite.
Ibi nubira changa nye.
Nibiki none ninda ku telefone
nikakima
ngo kwike
gutiri bamufashe
yo akakunje umutima gite yo
asha
bamufashe
ngo bagiye gusaka kwa tiri bakurondera bacha bagenda mujanye
yo
ubu ngo ari mugasho
yo ubu mwana wanje bagiye kumubarezi kufa ya oya byose ndabihebye
Yakuishikana.
Oya, ndeka ngenda umwana wanje ntakaje kugwa mu munyororo. Ndakiye nishikane.
bora mukaba kwise nijisho wari waturutse ubuka ubuzo wabohetse uzo kufunga wo guherayo kandi rero kubandanya uteba ngaha niko wikwegira gufatwa mpaka gufata kiwe ntumbaze
Leka dusubire tubashimire mwese nchuti bakunzi bigikino muri kirukuri tubashimire cyane kukubona mudahengeshanya kwama mudutega matwi kugira mbere nico mushikirije kugira ngo mufashe abari mu matati uronika kanya turatubasomera inyererano mwamwashikirije kugice giheruka leka tubanze tubibutse akabazo twabajije imvugo yari ise yo gufatira abanyabugo muri rusangi ngo bose n'abasuma ngo n'umwana kivuka avyonka mu mabere bere muyumva gute Mbega imvugo nkizo zoba zibonekeza mu kibana iwanyu tanga karorero Duhere kunyishu yatanzwe na Tasienda Iragije wo mu Ruyigi yagize ati imvugo yari ise ntabwihumuriza kuko nkiyo uyikoresheje na cane cane mu bantu basanzwe batumvikana ubuturiye ugasanga rero baciye basimbiranirako atumwike ko ni mubi cane byiza no gutohoza ukabanza ukamenya imvaho mu mibano naho nyene ayiwacu birabaho akarorero notanga naho usanga abantu bikekana bapfa iby'imigambwe nanyo nizigiye arise umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi yagize ati imvugo yari iserekana ko gifise agatima k'amacakubiri ati kandi imvugo nkiyo irahari no mu mibano iwacu atakarorero harabavuga ngo bamoso bose n'abarodi ubundi ni François wigitega yanditse ati yomvuge gufatira abantu mu kivunga sinziza na gatoyi kuko irateranya kandi igashobora no kuvamwo ubwicanyi atahubufatiye ati mbere iratuma kenshi abakiri bato bankana ati no mu kibano iwacu ibyo byaboneka ati nk'akarorero notanga nuko usanga nk'umwana akura yumva umubyeyi wamubwira ngo kwanaka bararoga agaca bikurana uko nyene Narumu warde niyo nkuru w'imatongo mu Kayanza yaratwandikiye anegura imvugo yari ise kwagiriza abandi atatonga ribagiriza ati sinziza na gatoyi kuko bituma haguma kwikekana iterambere naryo rigacumbagira ati nungahi wacu abameze nk'ari ise ni benshi hagati y'abahutu n'abatutsi aho usanga hagize agakoma kose baguma bitana abansi hari n'abatwandikiye badushimira gukino muri kirukuri aho twovuga nka Bigirimana Everier w'ikarusi ibugenyuzi agira ati ikiganiro muri kirukuri turagikunda cyane kuko kirimo impanuro nyinshi zitari nke ati ese yaba barundi bose bacumbiriza uburundi bwacu bwo kize arongera ko kandi ati abakinyi ba muri kirukuri turabashigikiye uwundi adushimira ni Eric w'Imakamba yanditse ati ikiganiro muri kirukuri ni cambere mu kubaka igihugu ati courage naniyo nkuru Leonard wo mu Rutana mu Gitanga yagize ati ndabashimiye kubwo ikiganiro mudushikiriza abantu benshi bacumviriza kirabafasha atumengo muba mwabonye ingorane bafise kandi mutazizi imana ibahezagire mubandanye mugira umwete abatwandikiye muri benshi cyane nicoshora kubasoma mwese ngo tubamare ariko mumenye yuko utuma bwanyu bwadushikiriye ubu naho mutega amatwi akabazo kugice muhereje gukurikira kubwanyu ubwoba bwa funderi mwumva bufise ifatiro Mwohanura ikifunderi canke abandi bose bakoreshwa n'ubwoba bivanye n'ivyo bumva bibahagari ku mutima bagatangura kwikeka abandi ndasubiramwo mbega ku bwanyu ubwoba bwa funderi mwumva bufise ifatiro mwohanura ikifunderi canke abandi bose bakoreshwa n'ubwoba bijanye n'ivyo bumva bibahagari ku mutima bagatangura kwikeka abandi kabufise rero icucikiriza canke wifuza kwishura ku kibazo twandikire urungike ubutumwa kuri za nimero za telefone muja bumaze kumenyera ni 75 188 905 95 canke naho murungike ubutumwa bwanyu kuri 61 9 93 turangize rero tubibutsa ko cari gice cy'amajana 84 muri gwa rukurikirane bw'ikino muri kirukuri murakoze reka duhane isango ubutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Barakoze bagenzi bacu muri Benevolentia baduteguriye ico kiganiro mwumvise ahani naho rero duheraje ibiganiro no makuru twabateguriye kuri no saha turabashimiye cyane ko namwaduteza amatwi tubitse ko radio ijwi rya Amerika mu yumvirizi wa Samina ni Washington DC mukayumvira i Burundi kuri FM murongo wa 94 nibice 9 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 nibice 3 kuri Facebook no kuri Twitter niho turi adresse zacu ni VOA radio yacu tubitse kandi na adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com mushaka kuturungikira ibibazo ibyumviro ku makuru n'ibiganiro tubashikiriza turabashimira rero mwese mwaduteza amatwi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka abadufashije mu bwinga bw'ivyuma Denyo ndabashimiye ndabifuriza weekend nziza ariko mubanda nyumviriza ibiganiro ijwi rya Amerika.